Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye mwaramutse neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu karere ka Kisoro muri Uganda turi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Burundi mutwumvire ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Burundi nyine se nikomeje kubarura amajwi y'amatora yeje ubundi kwa gatatu, abarundi bayategereje ni gishika
kare matora yaheze uko byagenda birashika mu makomini uko byababingana fose bagenda batera bavuga ibiharuro bavuga bati umugambwe uri imbere n'uyu ugira kabiri n'uyu ariko ubunye urumba baravuga gusa gene bariko barashikana ibikoresho ariko nta gitigira ibigera bavuga.
Igice kinini cy'aya makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ni kuri aya matora yo mu Burundi. Naho mu Rwanda inzego z'ubuzima n'umutekano barasaba abaturarwanda kutibeshya ngo icyorezo cya virusi corona cyarashize. Ni mukanya rero mu makuru y'ibiyaga bigari nk'uko mubizi abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Shuti banywanye rero koko duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezweho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Thomas. Igihugu cya Leta Zunze za Amerika gishikiriza ko gitewe intege n'amakuru kironka va mu buserukizi bwacu mu Burundi ajanye n'amatora yabaye ku munsi wa gatatu. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane, Tibor Nagy, icegera cy'umunyamabanga mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika mu gisata kijejwe Afrika, arashima ko iki kiringo cy'aya matora kitabayemo gusesa amaraso ugereranije no mu 2015, ariko avuga ko Amerika igiye gukurikiranira hafi uko bigiye kuzogenda mu nyuma mu gihe ibizoyavamwo by'agateganyo bizotangazwa nk'uko bitekanijwe ku munsi wa kabiri. Ahamagarira abayiganywa kutaja mu bwicanyi mu gihe batokwemera ibyayavuyemo, ariko nyabuna bagakurikiza ingendo zibereye zitekanijwe n'ibi bihe by'amatora nyene. Amerika ishikiriza ko mu gihe hazogaragara leta nshasha izoba ivuye muri ayo matora hazokwihwezwa kandi ingene imigenderanire hagati y'u Burundi na Amerika yovugururwa. Nagy yavuze ko muri kahise Amerika yigeze kuba ifitaniye imigenderanire myiza n'u Burundi ko atacobuza ko ivyo bihe bisubira kugaruka. Igihugu cya Misiri cyatangaje kuri uyu wa kane ko citeguriye gusubira mu biganiro na Sudani hamwe na Ethiopia ku matati y'urugomero ruhambaye rwo kuruzi Nile ibyo bihugu bitatu bifa. Umushikiranganji wa Misiri w'imigenderanire n'andi makungu avuga ko amasezerano azovamwo azobwirizwa guha inyungu amazi yo ku ruhande rwa Misiri hamwe nayo ivyo bindi bihugu bibiri. Ivyo Misiri ibishikirije inyuma yaho umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdallah Hamdoke agiraniye inama kuri wa kane na mugenzi we wa Ethiopia Abiy Ahmed kubijanye nayo matati. Abantu bamaze kwandura umugera wa corona ku isi yose barenze imiliyoni 5 kuri uyu wa kane. Mu gice cy'isi cyo muri Amerika y'umanuko abandura barushiriza kwiyongera mu gihe mu bice bitari bike ku mugabane wa Buraya ubuzima bwasubiye gutangura. Amerika n'Ubushinwa bo babandanya bagirizanya ku watanguye gukwirakwiza uyu mugera. Brazil yashitse ku mwanya ugira gatatu mu bihugu bifise ibitigiri binini by'abanduye ku isi ku bantu barenga 200,000 inyuma ya Leta Zunze za Amerika n'u Burusiya. Michael Cohen yari umushingwamanza wa perezida wa Amerika Donald Trump yararekuwe kuri uyu wa kane yemererwa kuzorangiza igifungo yakatiwe mu rugo iwe. Abategetsi ba leta mu gisata cy'amabohero bavuga ko ivyo byakozwe kugira barinde kwirakwira rya COVID-19 mu mabohero. Cohen yarajejwe kuvugira Trump mu bikorwa byiwe bya politike bya misi yose. Uwo mushingwamanza yaremeye gukorana n'abariko baratoza kuri Trump, aremera kandi amakosa yakoze ku byaha bibiri yagirizwa byerekeye amadosiye ya Trump. Igihugu cya Guatemala cyararakariye perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump kuri wa kane kubwo kwirukana muri Amerika abimukira bamuka muri icyo gihugu bari muri Amerika banduye umugera wa corona. Perezida Alejandro Giammattei yavuze kuko kubirukana byatumye ibigo byo muri Guatemala bishigwamo abakekwa kuba baranduye byararengewe kandi biteru hagarara mu gisata cy'amagara y'abantu atako cifashe. Abategetsi bavuga ko mubanduye uwo mugera bashika ku 2000 muri Guatemala, ijana muri bo birukanywe bava muri Amerika. Ishiramwe mpuzamakungu ni ryatanguje icyumviro cyo kurwanya gukwirakwiza ibinyoma bijyanye n'amakuru atariyo kuri COVID-19. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yashikirije amakenga ku macakubiri amajambo y'urwanko kwa nk'abanyamahanga bishingiye kuri icyo kiza. Guterres avuga ko ibyo byose bikogwa biciye ku mbuga za internet. Iryo sekeza rya ONU itumbereye gushika ku mamiliyoni y'abanyagihugu ku isi mu gutanga amakuru nyayo ya COVID-19 hakoreshejwe indimi nyinshi. Aya makuru yo kwizigirwa azoshikirizwa acishijwe mu binyamakuru byizewe na ONU mu maraporo ya ONU hamwe n'ayatangwa na OMS. ONU imenyesha kandi ko izokorana n'abakorera bushake mu gukwirakwiza ayo makuru mu mihana y'abantu no mu ndimi zitandukanye.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, mbibutse ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku ma radio yanyu, mudukurikira no kuri internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi, komisiyo y'amatora irabarura amajwi y'amatora yo kuwa gatatu nyuma y'aya matora. Se byifashe gute mu rwego rw'umutekano mu gihugu imbere? Ni inkuru ya radio Ijwi rya Amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Mu gihugu cy'u Burundi, abanyagihugu barindiriye ibyavuye mu matora babandanije ibikorwa uko bisanzwe. Aho isoko ry'Ijwi rya Amerika ryaciye mu marabara y'igisagara cya Bujumbura rivuga ko uruja n'uruza rubandanya, ariko abantu ntibari benshi cyane kubera bari umunsi mukuru w'iruzwa rya Yezu mu ijuru. Bavuye gusenga baca bajya mu mazu yabo bakaruhuka, ariko kandi bigaragara ko ubwo babutabuze muri bo nk'igihe cy'amasaha y'umugoroba uruja n'uruza mu barabara ruragabanuka. Bamwe mu banyagihugu batifuje ko Ijwi rya Amerika ribafata amajwi yabo, bavuga ko ku murango umutekano abari wose ubwo bari impungenge ko vyibonekeza mu ijoro abasoda n'abapolisi binjira mu barabara bitwaje ibikoho biremereye. Ibyo bituma abantu benshi begera imihana yabo hakiri kare, bikagira n'ingaruka ku basanzwe bikorera utwabo. Abadanaza b'umunywero bavuga ko kuva ku mugoroba wo kuva haba amatora abantu bahora baronka bagabanutse cyane. Arabibaza ko bifatiye ku itangazo ryashikirijwe n'umushikiranganji w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni ku bijanye n'icungwa ry'umutekano muri kino gihe.
Uramenyesheje kandi ko uwuzoweza gutora yoca yisubirira ku muhana canke ku mirimo yiwe, kuko nta bugwibugwi canke ubudumbidumbi burekuwe haje amatora.
Ikindi gituma abantu batekerwa n'ubwoba ni kena rya internet n'ubu rikibandanya ukuguma mu mazu, abantu bashoboreye guhanahana amakuru bituma abantu bagira impungenge ku mutekano wabo.
Twikeka yuko habamo akantu k'akavuyo gato, none atamakuru ari karahanahana mba twabigenza gutya biko. Urumva naho hobamo ubuntu byo kapfurumaye nitumenye ibyahabaye. Nje gituma rero tuvuga ati tubashyira imihoro, hakogwa ibintu byinshi ntitubimenye. Ugasangana ya matwi ntari karagenda neza kubera ak'imihoro. Icyo kintu cyo gutumihora na cyo nari niko kirabaneko neza neza icyabitumye.
Ku banyagihugu ibintu birumvikana kandi nk'uko imenyeshamakuru bidatangaza ku mwanya ibiharuro by'amajwi mu matora. Uwo munyagihugu wo mu ntara yo hagati mu gihugu avuga ko bitandukanye n'amatora yahora aba
kare. Mu matora yahetse uko byagenda birashika mu makomini uko byaba bingana kose, bagenda batera bavuga ibiharuro, bavuga bati umugambwe uri imbere n'uyu, ubugira kabiri n'uyu, ariko ubunye urumba baravuga gusa gene bariko barashikana ibikoresho, ariko nta gitigiri bigera bavuga muri komini bagezeko. Ikamba batubwira ko ibikoresho bishize biriko birashika, hasigaye ibyo mutumba mikeya canke byasitse byose, akavuga ko batanguye guharura muga ntibavuga ibiharuro bagezeko.
Itegeko rigenga inyifata y'abamenyeshamakuru mu gihe cy'amatora rirababuza mu ngingo yaryo ya 10 ko batangaza ibiharuro vyaba ivyifata kibanza canke ivya nyuma kiretse ivyo bahawe n'umugwiseni. Ivyo biruko mu gihe ikiranga misi kigenga matora cuwo mugwi cerekana ko ibiharuro by'ifata kibanza ku byavuye mu matora bizotangazwa itariki 25 na 26 z'ukwezi kwa gatanu no kuvuga inyuma y'imisi 5 habaye amatora ibiharuro ntabanduka navyo bikazotangazwa itariki neza ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene ariko rero urongoye umugwiseni kazise yatanze uruhusha ku bamenyesha makuru mu makuru nandi bamenyesha makuru ko bashobora gutangaza ibiharuro byo kugwego rw'amakomine mu gihe bahejeje guharura ivyo mu matora y'ikibanza c'umukuru w'igihugu ayabaje na bamakomine n'abashinga amateka bakayatangira icarimwe ariko ku banyagihugu bamona ko ikenaje ibinyamakuru vyigenga bikorera mu Burundi ahanini ariyo ntambamye yo gushobora kuronka amakuru nyayo kandi ku gihe
kuburyo igihe turimo kitabyorohereza igihe byabahize hari hayandi amaradiyo yigenga abitanga kuburyo udurabimenye kibiriraho mugubu unye barashinze itegeko yuko byose bizotangazwa na seni
hamwe biharuro bidatangajwe ku mwanya abanyagihugu babona ko umugwiseni ushobora kwikika agahumbezi ukazoshikiriza ubusuma bw'amatora narijya batswe uburenganzira gukuronswa makuru.
Bimwe mu bihugu by'amahanga birashimagiza amatora yo mu Burundi. Muri byo harimo Ububiligi, Tanzania, Kenya na Nigeria. Ni inkuru tugezweho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda, Pierre Claver, niyo nkuru.
Amatora y'umukuru w'igihugu ayabashinga amateka n'abajenama b'amakomine yabaye mu Burundi ku munsi wa gatatu ntandorereze mva makungu zarimo. Icyo bikoze hari bihugu vyarungitse indorerezi zivuye mu buserukizi bw'ivyo bihugu i Bujumbura. Ambasaderi wa Kenya mu Burundi Kenneth Vitisha yari yagiye ahatoreye umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi igitega. Kenneth yabwiye bamenyesha makuru ko amatora yateguwe neza agahamagarira Abarundi kuzokwakira neza ibizo yavamwo.
We have witnessed a peaceful campaign period and today we are witnessing
ati kuva mu gihe cy'imyiyamamazo twiboneye n'amaso yacu ukwiyamamaza mu mutekano. N'ubu twiboneye abantu bariko baratora mu mutekano ntangere. Icyo dushaka kwibutsa Abarundi ni uko amatora aba umunsi umwe gusa ariko ubuzima bw'igihugu bukabandanya mu minsi ikurikira. Nicyo gituma bakwiye kwemera ibija kuva muri aya matora hanyuma ubuzima bukabandanya. Kenya na karere turiteguriye gushigikira intambwe y'iterambere n'amakungu yemere ko uyu munsi ukomeye mu guteza imbere demokarasi mu Burundi. N'ubuserukizi bwa Tanzania Bujumbura bwararungitse intumwa. Uyo mupfasoni arashima ko ayo matora yabaye mu mahoro.
Watu ni wengi na wametulia kabisa, wanasubiri kuchagua viongozi.
Abantu ni benshi baratekanye bararindiriye kwitorera indongozi zabo. N'icuka ni ciza. Turasaba ko ibiva mu matora byo kwakigwa mu bugwaneza kuko amatora yakurikije n'ibikenewe byose. Twinjiye n'indani kuraba dusanga abantu bariko baratora atabo bahagaze ku gikano. N'ibiyavamo rero bazoba babigizemo uruhara baje kubyakira uko nyene. Intumwa y'ubuserukizi bwa Nigeria nayibona ko amatora yabaye ari intambwe ya demokarasi.
Logistics by the Seni has also been very good. I think is
ibikoresho by'amatora byari bihari. Byumvikana ko ari intambwe ikomeye ku Burundi. N'abanyagihugu bakwiye kuryoherwa n'ibyo bacitse ku uyu munsi. Twizeye ko iyi ntambwe ya demokarasi izobandanya ishimangirwa mu gihugu. Naho biri uko abanyepolitike batitavye ayo matora kubera bahunze igihugu, bobo babona ko ayo matora atarukiza azozanira igihugu. Shari nditije atwara ishami ry'umugambwe y'Ipronari tavuga rumwe na leta numwe muri abo.
Aya matora ntaciza, ntarukiza, ntamuturama kumarira n'amaganya Abarundi bamaze mu myaka n'iyindi cyane cyane kuva mu mwaka 2015. Aya matora abaye mu gihe imigambwe myinshi yasambuwe, amashamwe atari inyungu za politike, niko kuko amaradiyo yigenga yarasambuwe, ababa bakuru migambo myinshi mushamwe yigenga n'amaradiyo benshi barahunze hamwe n'isinzi ry'Abarundi bashika hafi igice cy'umuriyondi bari hanze. Byongeyeho kandi abari mu bihugu hari iterabwoba, hari ubwicanyi, baranyuruza abantu bagafungira abantu ubusa na cyane cyane abatavuga rumwe na leta. Duhereye ku mugambwe senere kuko ari wo batinya. Iyo terabwoba mwarabibonye cyaragaragaye mu kwiyamamaza ikano ku munsi w'amatora abantu barapfunzwe bamwe barakubitwa abandi baranyuruzwa
umugwi wishema mpuzamakungu oni ukora amatohoza ku Burundi unga muri iryo dududien atwara uwo mugwi abona ko ayo matora yabaye mwihonyangwa ridasanzwe ry'agateka kazi na muntu nkuko abahinga b'uwo mugwi bari babivuze imbere y'uko aba
la premiere critique c'est que les libertés fondamentales qui garantissent des élections libres, indépendantes et crédibles ne sont pas respectées donc
atari makenga fatiye ku ntambwe zitatu tubona icamire nuko ibyankenerwa kugira ngo habe amatora yigenga abaye mu muco kandi yizewe bitigeze bikurikizwa harabaye ubwicanyi abafungwa n'ababuzwa ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro icakabiri nuko inzego zijejwe gucungera no gutunganya amatora zitigenga kuko zitamikwa ijambo n'ubutegetsi ubwanyuma nuko atandurereza imva makungu zihari zabizyo mu karere iza Afrika canke iza ONU kubera ayo makenga abanyepolitike bahunze bafise umwitwarariko ko hazohava haduka imvururu inyuma y'amatora kubera bamwe bashobora kwanka ivyayavuyemwo igihugu c'Ububirigi kibicicije ku bushikiranganje bw'imigenderanire gihamagarira Abarundi kwirinda ico cose co bakwegera mu bugizi bwa nabi bufatiye ku kutemera ivyavuye mu matora umugwiseni utegura amatora watangaje ko ivyavuye muri ayo matora bizomenyekana neza inyuma y'indwi imwe itariki 2026 z'uku kwezi Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru rakoze ariko se hagataho abanyapolitiki batavuga rumwe na leta y'u Burundi by'umwihariko abahunze igihugu bo bavuga iki kuri aya matora yeje ubundi kwa gatatu mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umwe muri bo Mames Bansubiyeko ushinzwe ibibazo bya politiki n'ubutwererane mu rugaga Senared rw'amashyaka atandukanye y'abarundi akorera hanze y'igihugu
muri rusange naho hirya no hino hari abagiye barasotorana ikibazo yuko bisa nuko byagenze neza amahoro utungane usanukari
hari amakuru yari yatangajwe avuga ko ayo matora ari kubamwo intambamye nyinshi cyane rwose ku bwanyu icatumye aba mu mutekano niki
ngibuze ko abarundi baramaze kubona yuko ibyo gusotorana atahubishikana kandi wihweje neza ngira ngo urabona yuko kambwe uri ku butegetsi nabo nyene waragerageje ibintu byo guhumuriza yumvirisha amajambo yavuzwe ari wahiganikwa ku ruhande kwa CNDD-FDD ari wahiganikwa ku rubanza kwa CNL bose bagumye bahamagara abanywanyi babo babwira ati nyabona tugenze buhoro turiko duhiganikwa ivya politiki turiko duhiganikwa ivyo guswana tuguma turi abarundi ntitushaka gusubira gusesa amaraso muri iki gihugu hanyuma mugabo ibyo abarundura abantu bose abarundi gusa ahantu hose hari aho usanga abakiri bato bashyiramo akantu kakanyarikabo cyangwa ugasanga harimo abarenze urugero kugira ngo berekane yuko bayobotse kanaka ibyo rero umuntu ushaka bishyira ku ruhande dufatane yuko amatora yarabaye amatora yarangiye ubu turindiriye ikizovamo ngira ngo twese umwe wese ahari yarashoboye gukurikira buhoro buhoro ingene ukwiyamamaza ko agiye kuraba abantu ari benshi abantu ahanini barumviriza ahantu ahanini barataha ku mutekano iyo ni intsinzi ya mbere ikomeye kuko mu bihugu fatiye mu bihugu bya Afurika ni hake ibi byabaye bishika cyane cyane kubona uhora atwaye Burundi yagize ati jewe sinza guhiganwa ndaretse abandi batiganwa
muravuze ko amatora agenze neza muravuze ingingo nziza yafashwe n'umukuru w'igihugu none ku ruhande rwa Senared abategetsi b'urwo runani bazotakwa ryari
ntituraronka umwanya wo gusubira kwicarana ngo tuganire turabe ibintu bica ahanini bikaba bitewe n'izingorane ziri ku isi yose zijanye n'ikiciza ca COVID-19 ayo coronavirus kiyaza yuko mu minsi iza nibamara ku makoraniro yasubira kuboneka abantu nibasubira kuronka uburenganzira bwo gushobora gutembera gushobora guhura ibyo ni ibibazo tuzoheza tukigira hamwe hanyuma mukaba hanini ndibaza yuko ari hamwe aya matora yobandanya akarangira mutekano hanyuma umutegetsi mushasha akamushikiriza umutegetsi tukabona nta bintu by'amarungu bipfuye ngo ndibaca kandi nce yuko hari benshi tuza gusubira mu byabo by'igihugu cy'Abarundi bari mu buzima kandi burunzi ntibiteye igomwe na buhoro buhoro kandi bafite ubuzima bagoye ngira ngo umwe wese ahari asogerageza uko ashoboye afashe kugira ngo Abarundi basubire bace kubaka igihugu cyabo.
Egome mu majambo make cyane rwose akamamotera umutegetsi uwo ari we wese azogira amahirwe yo kwizigirwa n'abanyagihugu agatorwa ni nkaka
akamo ahanini kwibuka yuko kwibuka tukibukanya yuko turabarundi ni kuhiganirwa vya politike uri ko kuhiganirwa kugororera abanyagihugu rero hari habari mu Burundi benshi barafise ubukene kwaivuka ibyo ibintu byo kuzokwitabwaho bihambaye mugabo ahanini imitima y'Abarundi isubizwe hamwe ibibondo biri mu nkambi z'impunzi bisubire kurunga uburenganzira ukuza mu zabo mu vyabo bubakire u Burundi kuko burya iyo umaze hamaze kurara inzara harahava hakabyuka inzigo uwo wese agiye gutwara Uburundi agume yibuke yuko hariho igice cy'imiliyoni cy'Abarundi comotse cyahunze igihugu kiri inyuma y'igihugu yibuke yuko bakeneye kugururirwa bagasubira mu cyabo bagasubira mu byabo bagafatanya na bene wabo gusubira kubaka Uburundi.
Mamesa bansubiye ko murakoze cyane rwose ku kiganiro mwahaye iradiyo Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho rero tuvuye ku Burundi tujye ku Rwanda, aho ingamba zo kwirinda virusi ya corona zorohejwe, ariko rero inzego z'ubuzima na polisi y'igihugu baributsa abaturarwanda ko batagomba kwirara ngo bibeshye ko icyorezo cya virusi ya corona cyashize. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Babyumve rero yuko iyo gahunda iragumaho, gahunda yo kwambara udupfukamunwa iragumaho ikazwe kuko hari abantu bagaragaraga n'ubungubu batatwambara cyangwa se batwambara nabi.
CP Jean Bosco Kabera, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda, arongera kwibutsa ashimitse ko abaturarwanda bose bagomba gukomeza kubaha ingamba nshya zo kwirinda icyorezo COVID-19.
Gahunda yo kutakora ingendo zirenze imbibi z'umujyi wa Kigali cyangwa mu mujyi ujya mu ntara cyangwa hagati y'intara n'iyindi irakomeza.
Ni mu gihe guverinoma iherutse kongera indi minsi 15 ku ngamba nshya zo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Nk'uko biboneka kuri iyi nshuro, hagaragayemo kongera koroshya izi ngamba, hanabonekamo ingingo nshya nko kwemerera abantu kujya gusezerana imbere y'amategeko. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda akibutsa ko umubare wemerewe kutarenga uko ari 15 nk'uko byemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, ugomba kubahirizwa haba mu nzego z'ubutegetsi basezerana ndetse na nyuma yaho.
Gusezerana imbere y'ubutegetsi, ibyo nabyo rero bigomba kubahirizwa uko byakabaye. Ntabagomba kubikoresha ngo babe basezerana cyangwa se bajya mu murenge imbere y'ubutegetsi ari 15 nibavaho ngo bahamagara abandi bantu mu ngo zabo, ntabwo byemewe. Bagomba kumva yuko nyine amabwiriza bayohereza uko yakabaye 100% bakirinda 100%.
Ku ngamba zariho mu mugambi wo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona, nyuma yo gukuraho guma mu rugo, amasaha y'ingendo yatangiraga saa 11 zo mu gitondo akarangirana na saa 2 z'ijoro. Ku ngamba nshya ziriho hongereyeho isaha. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Kabera akavuga ko mu koroshya ingamba bitagombye kuba intandaro yo kutazubahiriza.
Koroheza rero abaturage ntabwo bigomba kubinyenda mu bantu yuko hari abashobora kurenga ku mabwiriza. Ubu turizera yuko cyane cyane ikibazo cy'amasaha cyangwa se cy'amasaha yongerewe saa 3 nta muntu ukwiye kuba uri mu muhanda, cyane cyane ko hari abavuga ngo wenda saa 2 nkeya babongera isaha, rero turatekereza ko nta muntu turibona mu muhanda.
Muganga Daniel Ngamije, minisitiri w'ubuzima mu Rwanda, nawe agasaba abaturarwanda ko batagombye kudohoka bashingiye ku kuba imibare y'abandura icyorezo mu Rwanda igenda igabanuka. Muganga Daniel akibutsa ko mu bihugu bituranye n'ahandi icyorezo COVID-19 naho cyagiye.
Ntabwo ari ibanga, kirahari mu gihugu, kirahari mu karere ndetse cyane, kandi urujya n'uruza rw'abantu hagati y'ibihugu byacu rurahari. Nubwo tugerageza gukurikirana hafi abinjira n'abasohoka, ntabwo rero abantu bagomba kugira icyo badohokaho ku bijyanye n'uburyo bwo kwirinda umuntu ku giti cye. Abantu bamaze gukangurirwa bihagije ko agapfukamunwa kari mu gikoresho cy'ibanze gituma umuntu atandura cyangwa yanduze abo bari kumwe. Gukaraba amazi n'isabune cyangwa se ukoresheje imiti yabugenewe ihari nabyo ni ibintu byangombwa cyane.
Kuri iyi nshuro kandi Leta y'u Rwanda iravuga ko abaturukaga imahanga baza mu Rwanda gahunda yo kubashyira mu kato gikomeje. Itandukaniro rya kato ka none kubakekwaho COVID-19 ariko barasabwa ko buri wese azajya yimenyera ibimubeshaho n'uburyamo.
Cyane cyane turatekereza ku bantu bari kuva hanze bateguye urugendo, mu byo bategura bagomba no gutegura icumbi n'amafunguro kugira ngo bamenye ko bitwaza impamvu ihagije bazifashisha mu gukemura icyo kibazo. Birumvikana yuko bizagenda bisuzumwa uko ku kibazo giteye. Tuzazirikana ubushobozi bw'abantu batandukanye, ntabwo abantu tuzabaha kujya muri bahenze kandi badafite ubwo bushobozi. Umuntu bazamuhitishamo ahajyanye n'ubushobozi afite kugira ngo binamenyekane hakiri kare.
Leta y'u Rwanda ikavuga ko kuva icyorezo cyaduka ku butaka bw'u Rwanda abashyirwa mu kato muri Kigali bishyurirwaga hagati y'ibihumbi 40 na 50 by'amafaranga serivisi z'ubuvuzi zitarimo. Ikavuga ko mu minsi mike kiguzi ku bantu bazava hanze bitegura gushyirwa mu kato k'iminsi 14 kizamenyekanishwa. Ahabagirusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tugeze kuri wa mwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze itariki ya 22 y'ukwa gatanu nk'uyu munsi mu mateka habayeho. Turabigezweho na mugenzi wacu Veniston Nshimiyimana.
Mu mwaka wa 2015 hatangiye intambara hagati y'ingabo zishyigikiye perezida wa Yemen Abdarabu Mansour Hadi n'inyeshyamba zo mu mutwe w'abahuzi. Iyi ntambara iboneka nk'intambara hagati ya Iran na Arabia Saudite. Mu mwaka wa 2018 umuryango w'abibumbye watabarije abanyayemen miliyoni 16, uvuga ko bugarijwe n'inzara ivugwa ko ariyo nzara yazahitana abantu benshi mu myaka ijana ishize. Nyamara kandi iyi ntambara ifitanye isano n'amateka y'imiterere y'icyo gihugu. Ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1999 ibihugu bya Yemen y'amajyepfo na Yemen y'amajyaruguru byishyize hamwe nyuma y'imyaka 150 bihinduka Repubulika ya Yemen. Ali Abdullah wayoboraga Yemen y'amajyaruguru niwe wagizwe perezida w'igihugu gishya, naho Ali Salem al-Bayez wayoboraga ishyaka ry'abasosiyaliste muri Yemen y'amajyepfo aba vice perezida. Amatora ya mbere yakozwe nta gahato yabaye mu mwaka w'1993. Igihugu cya Yemen kiri ku karondorondo k'amajyepfo y'ikigobe cy'Abarabu cyagabanijwemo kabiri mu kinyejana cya 19. Abongereza bafata igice kimwe, Turukiya ifata ikindi, ariko yaje kwirukanwa mu mwaka w'1918. Ubwongereza bukomeza kuyobora amajyepfo kugeza mu mwaka w'1967, igihe intambara y'Abarabu yuburaga. Nubwo bwose Yemen yari yunze ubumwe, ntibyabujije ko amajyepfo n'amajyaruguru asubiranamo mu ntambara yatangiye mu mwaka w'1994.
Venuste Nshimiyimana, urakoze. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije twayabateguriye kandi twayabagejejeho na bagenzi banjye bose dukorana hano i Washington DC, turi buri wese iwe mu rugo iwe, mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Namwe rero mukora uko mushoboye kose muyirinde, ntaho irajya. Mugire umunsi mwiza, murakarama.
Information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.